Tapi kiyang ko wala ko na kuha. May nagkuha man na ni May Burundi we. Yo!
Turi kigarara rya 15 inimero 26 muri zone na quartier ya Kibitoke mu buraruko bwa Bujumbura umukenyezi w'umubanyi w'imisoro 5 yishwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ari kumwe n'abandi bantu batari bake baje kuraba haryamye biziga kwibarabara ariko yihuhi ryosoze umwe mu babanyi babanya kwigendera avuga ko ababishe barabantu bambaye impuzu z'abajeje umutekano
bo bari bambaye impuzu z'igipolisi zijyazo muri Jemire naziya zapi na tenido komba yaba zijyaza abafantasi
igipolisi cy'u Burundi cemeza ko abo bantu bapfuye mu gihe abajejwe umutekano bariko bakurikira babateye amagrenade mbere ngo n'umupolisi umwe yahasize ubuzima Moyize Nkurunziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi
aho mu Cibitoke guhera isaha 2 n'igice zo mu gatondo hatewe amagrenade ari make ariho rero grenade zitatu zatewe ku ibarabara rya 15 grenade zibiri za mbere zatewe abajeje umutekano baragerageza kwivuna no munyuma barategwa n'iyindi aho hari abapolisi babiri bakomeretse mu rakomereka cyane mbere yahavuye no gupfapfa ariko hejuru y'ivyo nabo bateye amagrenade basubizanye n'abajeje umutekano hacara ashobora gupfa abantu bashika batanu
abo bantu batanu ababanyi babo bemeza ko bakuwe mu mazu yabo imbere yo kwicirwa kwibarabara ubu numwe muri bo
bobo bumvise amasasa ariko aravuga baca basohoka bava mu rupango babamwe barunguruka kumba bari bamaze kwinjira abo bagize nabi bari bamaze kwinjira muri quartier baca sinuko bababonye baca birukira mu rupango umwe wese mu nzu abamwe arugara niho rero baciye bafata batangura ku muryango umwe wose uko ari imiryango itanu umwe wese bamukurayo bageze hajyanye mwabonye babiciye
kuri ivyo bivugwa n'abanyagihugu icegera c'umuvugizi w'igipolisi yishuri ibikurikira
ivyo twebwe ntavyo turamenya mugabo gikuru nuko bari mu gikorwa ca misi yose hanyuma barategwa amagrenade rero nitwibaza ko hari umuntu ari mu nzu yotera grenade mu polisi ari mu ibarabara nibaza ko amatoza yatanguye arashobora kumenyekana ukuri ko vyabaye
turetse abo bantu batanu biciwe mu Cibitoke n'uwo mupolisi yahaguye uwundi muntu umwe yiciwe kwijabe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu nyene uwundi mupolisi yiciwe mu bwiza mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri mu gitero cabereye ku biro vya meri aho bita kuri Bonacieux kwibarabara rya gatandatu mu bwiza aho nyene haguye uwo mupolisi mu gatuturu ko kuri uyu wa gatatu umunyagihugu avuka muri karitiye ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura yahiciwe n'igipolisi igipolisi kivuga ko camwiketse ko ari umusuma kimuhagaritse yanka guhagarara hanyuma abapolisi baca baramurasa acacikana ubwo nyene eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.